Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashyikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije nshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatanu, itariki 9 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2015. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ateramije ibiganiro byo muri kino gitondo. Ndabahaye ikaze mwese.
Manda ziriya zashaka gufata bariya abantu ntabo zavuyeho ahubwo icyaha terorisme bashobora kugifata bashobora bakajyanwa bakakiburana mu nkiko zo muri Spanye.
Uwo ni Professor Charles Kambanda, umuhinga mu by'amategeko akaba n'umwigisha muri kaminuza ya St John's i New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo nkuru hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise,
ndabaramukije mwese muri komera kwikira ano makuru, ariko ni Alphonse ndayikengurukiye. Bernardo Li Leon aserukira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU aho yari muri Maroc kuwa gatanu, yamenyesheje ko Leta y'Ubumwe igiye gushingwa muri Libya. Fayez Sarraj ari mu nama nshingamateka ifite icyicaro ku murwa mukuru Tripoli, niwe yaba minisitiri wa mbere agaca k'ibyegera bye bitatu. Abaminisitiri batandatu nabo bagira akanama ka Leta. Abagize inama nshingamateka itemewe n'amakungu ariko yigaruriye uyu murwa mukuru Tripoli ni yemewe n'amakungu yahungiye mu seruko zitegerezwa kwemeza iyo Leta. Iyo Leta rero yozihagarika imyaka ine y'ingwano hagati y'Abanyalibiya, amakungu ariko arasaba abo byega ko bo kumvikana n'ingoga kuri iyo Leta imbere y'uko imigwi y'iterabwoba ikomera ikaba ariyo igabikaganza muri Libya. Uko ibintu byifashe rero ubu nuko imiliyoni 2 n'ibihumbi 400 z'Abanyalibiya zibayeho nabi kandi zikeneye imfashanyo. Muri Sudani yo mumanuko inyuma y'indwi zitandatu zeheze Leta n'abayirwanya bumvikanye ku masezerano y'amahoro, iyo migwi yose iguma yemeza ko ikiyemera. Ayo masezerano yumvikanye ko muri Ethiopia yahagaritse ingwano hagati y'Abanyasudani yari imaze amezi 20. Uko ibintu byifashe rero, uyu migwi yose yarahagaritse ibigo bya gisirikare ariko imigwi itana ku mwikomo mwishirwa mu ngiro ryayo. Mugihe ayo masezerano yashyirwa ku mukono, perezida wa Sudani yo mu manuko Salva Kiir yari yarashizeho amakenga ko kuri we harimo utunenge ku buryo azogorana gushyira mu ngiro. Mu nama ya 70 y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU iherutse kubera New York, Riek Machar ari mu batavuga rumwe na Leta ya Sudani we yahamagariye perezida Kiir gukuramwo inzitizi zose zisigaye kugira ngo ayo masezerano aje mu ngiro. Abakenguza amateka bo mu mugambwe w'abademokrate atumuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bariko bategura itegeko ryohindura irihasanzwe kwijanye kugura no gucuruza inkoho. Ibyo ni nyuma y'aho umusore w'imyaka 26 arasiye abanyeshuri n'umwarimu wabo muri kaminuza yo muri Leta ya Oregon mu ndwi iheze. Mu biganiro yahaye abamenyesha makuru ku munsi wa gatanu urongoye umugabo washinga amateka mu mugambwe w'abademokrate, yavuze ko bategerezwa guhagarika uburyo abantu bagura ibirwanisho bacuye ku buryo bw'ingurukana bumenyi kandi bagasesangura bikwiye kahise kabazidandaza. Ikindi bari kwarakorera ko ni ukubuza ko hari ugurira inkoho wundi mu ntumbero yo kuzunguruka amategeko. Ibisasu vya misile 4 vyatewe ku munsi wa gatanu n'Abarusiya vyarahushije inzira bicabirwa mu gihugu ca Iran. Ibyo bisasu byari birashwe bivuye ku bwato bw'Abarusiya buri mu ibahari Caspienne, birashwe abarwanyi b'umugwi Islamic States n'ibirindiro byabo biri muri Syria. Ibyo byamenyeshejwe n'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho buterekanye neza ikibanza ibyo bisasu byaguyemwo canke mbere n'ivyahononekariye. Major General Igor Konashenkov avugira ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bw'Uburusiya yarabeshije iyo nkuru, avuga ko ibisasu byose barashe byaguye aho babitumbereje. Yongeye avuga ko bamaze gutera ibisasu 26 bakoresheje ubwato n'ubwo buryo nyene babitera ku birindiro 11 by'aba Islamic States, kandi byose ko ata muntu asanzwe atari mu ngwano abo twita abasivile vyakomerekeje. Ministre wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yaramenyesheje ku munsi wa kane ko agiye gufata ingingo zikomeye ku banyapalestina bariko barakora ubwicanyi ariko ibyo ngo akabikora ku buryo bitotuma amakungu asanzwe amushigikiye atagira binegura ibyo yabivugiye mu kigano yagize ari kumwe n'abagize akanama k'umutekano inyuma yaho hiciwe abanyayisraeli batanu bacumiswe imbugita yamenyesheje amenyesha makuru kubwo bwicanyi buba kubera mu rwa Hamas ubutegetsi bwa Palestina no mu rwi witirirwa abayisilamu witwa Islamic Movement Israel ishami ry'intagondwa ry'abanyayisraeli basaba Netanyahu ko yofata ingingo zikomeye kugira ngo ahashe gusumba abanyapalestina bakamusaba kandi yo kuko yobandanya yubakisha yandi mazu muri Cisjordani. Netanyahu yavuze ku kubaka ayo mazu biri mu bitera agashavu abanyapalestina kandi ko byohava bituma abashigikiye Israel mu makungu bahesha kandi abakeneye muri kino gihe. Ingingo ariko ministre Netanyahu yafashe muri iki gihe nuko umunyapalestina wese adashikana imyaka 50 atari kuriwe kuja gusenga i Yerusalemu. Ikinyamakuru Associated Press chanditse ko abantu igihumbi 399 aribo baguye mu gisita cabereye i Mecca muri Arabie Saoudite mu gihe hari ingenzi zari mu rugendo rutagatifu muri ico gihugu. Kuri ico gitigiri hiyongereye ko abantu 330 ibiharuro byatangajwe na leta y'ingoma ya Arabie Saoudite. Ibigo byaburiye abantu ni nka Iran yabuze 65 na Indonesia 148.
Urakoze Aloyize ku makuru udushikirije utugume hafi uze kuduha incamake yayo mbere yuko dusoze ibiganiro byo muri kino gitondo. Nshuti namwe bagenzi mutwumva dusamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no ku murongo wa 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 i Kigali. Makuru yo mu byaga binini. Sentare nkuru y'igihugu cya Espagne yakuriyeho abanyarwanda 40 ibirego 3 bagumizaho kimwe citerabwoba. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi yavuganye na Professeur Charles Kambanda umuhinga mu by'amategeko akaba kandi n'umwigisha muri kaminuza ya St John's New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuganye kuri iki kibazo tubatega amatwi.
Urukiko rwambuye ububasha inkiko zo muri Spanye kuburanisha bimwe mu byaha bari abantu baregwaga genocide bakaregwa ibyaha by'intambara bakaregwa ibyaha by'abasinyoko muntu bakaregwa terorisme
iterabwoba
ariko none ibyaha bindi babizanye kubera iriya principle ya universal jurisdiction.
Nukuvuga mbese ububasha bwo kuburanisha ibyo byaha mu rwego rusange nta kuvuga ngo ni umuntu kanaka w'umwe Espanye wabikoze mbese umuntu wari we wese uturutse ku isi yarabikoze niko byari bimeze mbere.
Si none kubera ko bambuye inkiko kuburanisha imanza zishingiye kuri iriya principe no kuvuga ngo biriye ibyaha byose bashobora kubiburanisha ariko umucamanza yabivuze kirema ko terorisme iterabwoba bashobora inkiko za cyafite ububasha bwo kuzigwana bivuze ko noneho manda ziriya zashaka gufata bariya abantu ntabo zavuyeho ahubwo icyaha terorisme bashobora kugifata bashobora bakajyanwa bakakiburana mu nkiko zo muri Spanye ariko batarezwe ibyaha.
Ni ukuvuga se nimba manda zitavuyeho burundu kuri icyo cyaha cy'iterabwoba cyonyine gisigaye ni ukuvuga ko nanone bashobora gufatwa aho bajya hose.
Umucamanza yavuze ati aba bantu bashobora kuburanishwa terorisme igihe cyose bari ku butaka bwo muri Spanye cyangwa igihe cyose bagejejwe mbere y'ubucamanza bwo muri Spanye. Bivuze ko ejo bundi umucamanza umushinjacyaha azahindura akureho kuri manda akureho ibiya byaha bindi batashobora kuburanisha ariko agumane kiki cyaha noneho asabe ibindi bihugu abibwira ati aba bantu barega terorisme ewacu mubageje mbere y'urukiko kugira ngo baburanishwe iki cyaha cya terorisme. Nuko ariko noneho kuri bariya abantu bose baregwaga ntabwo ariko bose baregwaga na terorisme 11 muri bariya abantu ntabwo baregwaga terorisme baregwaga biriya byaha gusa byavanyweho bivuze ko noneho hari abantu 29 baregwaga terrorism abo bo nta kundi manda zabo igihe cyose bari kujyanwa muri Spain kuburana icyaha terrorism zo ziracyahari ku cyaha cya terrorism ariko 11 mu rwego tekinike rw'amategeko ibyaha by'intambara ntawo bitandukanya na terrorism uretse ko byuba byakozwe mu gihe cy'intambara no kuvuga ngo nabari 11 umushyacyaha ajya azagenda abahindurire aho yabaregaga ibyaha by'intambara abarege terrorism kubera ko erema ukeneye mu byaha by'intambara ni kimwe na erema ukeneye kugira ngo ushinje umuntu icyaha cya terrorism umushamaza we yabivugiye ati ibyaha byose baregwa bifite shingiro ari ibyaha bitatu byo kwa ari bitatu ntabwo ushobora kongera kubiburanisha kubera ko twabivanye mu bitabo by'amategeko byo muri Spain no kuvuga ngo umushinjacyaha agiye kugenda afate n'abari 11 abafatiye dosiye abarege terrorism nuko atanga amazina yabo nyaboneka mu batuje matuzanire twaburanishe terrorism
icyaha cyiterabwoba ubwo se bishatse kuvuga ko nacyo kidasaza
yego ntabwo gisaza cyaje terrorism nacyo ntabwo gisaza yego ntabwo gifite imyaka ngo imyaka ingere uya igicyo se bazafatwa bari muri Spain cyangwa bageje muri Spain no kuvuga ngo ikindi gihugu kibohererejeyo bahaburana bakaburana ariko terrorism gusa.
Professor Kambanda ndabashimiye cyane.
Murakoze.
Tukiri mu Rwanda umugambwe uharanira demokarasi no gukingira ibidukikije ukaba utavuga rumwe na leta y'u Rwanda warayitsinzwe mu rubanza. Uyo mugambwe wari wareze leta uvuga yuko leta y'u Rwanda itohindura ikintu cyarico cyose cyo hindura ibwirizwa shingiro kugira ngo Perezida Paul Kagame abandanye gutegeka. Abarongoye uyo mugambwe bavuze ko bagiye gusaba umukuru w'igihugu Paul Kagame abihagarike. Inkuru mushikirizwa na Eric Bagiriwubusa.
Iri shyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu kirego cyaryo ryasaba urukiko rw'ikirenga kwemeza ko ingingo ya 193 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda idatanga uburenganzira bwo guhindura manda za Perezida wa Repubulika. Risaba ko urukiko rushimangira ko ingingo yibanda ku ndesho ya manda ya Perezida wa Repubulika ashobora gutegeka. Iri shyaka kandi ryifuzaga ko urukiko rw'ikirenga rwemeza ko ingingo ya 101 y'itegeko nshinga rintayegayizwa idahinduka ku bw'ibiteganywa mu 193. Ingingo ya 101 mu itegeko nshinga u Rwanda rugenderaho iteganya manda ebyiri gusa ku mukuru w'igihugu imwe ku myaka 7 yisunze ingingo z'amategeko n'ibitekerezo by'abahanga muri demokarasi. Perezida w'urukiko rw'ikirenga Profeseri Sam Rugege avuga ko itegeko nshinga ubwaryo ryemera ko hashobora kubaho ivugururwa ryerekeye manda za Perezida wa Repubulika rikagenda n'uburyo ivugururwa ribamo. Urukiko rwemeza ko ntaho ingingo ya 193 iteganya ko ivugururwa kubirebana n'umubare wa manda ridashoboka cyangwa sibujijwe.
Urukiko rurasanga itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ritabuza ko ingingo yaryo y'ijana na rimwe irebana na manda ya Perezida wa Repubulika ihindurwa hashingiwe ku biteganywa n'ingingo y'ijana 193 y'itegeko nshinga. Itegeko nshinga kandi riramutse rivuguruwe ntibyabangamira amahame ya demokarasi mu gihe ibitekerezo byashyirwamo ari iby'abaturage kandi ivugururwa rigakorwa binyuze mu nzira ziteganywa n'amategeko. Icyemezo cy'urukiko, urukiko rwemeje ko ikirego rwashyikirijwe n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Democratic Green Party of Rwanda kidafite ishingiro. Rwemeje ko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ritabuza ko ingingo yaryo y'ijana na rimwe yavugururwa mu duce twayo twose.
Nyuma yo kutishimira icyemezo cy'urukiko, Bwana Frank Habineza uhagarariye Democratic Green Party yatangaje ko bagiye gusaba umukuru w'igihugu Paul Kagame we murinzi wa mbere w'itegeko nshinga kagira icyo abikoraho.
Kubera ko ingingo twatanze zose zisobanutse kandi zumva ko n'ubundi zigisobanutse, kuko iyo mpamvu tumva yuko Perezida Republika nawe yakumva ibyo twavuze ko bisobanutse nubwo icyemezo cy'urukiko nawe agihinga, ariko tumva ko nkawe umurinzi mukuru w'itegeko nshinga nawe afite ikintu ashobora kuba yasobanura.
Harasigara kwibaza ku buremere bw'ubusabe bw'iri shyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda imbere y'ubundi busabe bw'abasaga miliyoni 3 mu gihugu kigendera kuri demokarasi. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mbega abanyagihugu mu gisagara cha Kigali bakiriye bate iyo nkuru umenyesha makuru wacu Assumpta Kaboyi yadukusanirije bimwe mu byo abanyagihugu bashikirije kuri iki kibazo.
Ntabwo ari Green Party yatsinzwe gusa, hatsinzwe ibitekerezo bya demokarasi n'amahame yayo. Gusa icyo nzi cyo nuko demokarasi itagitsindwa, ushobora kubikora uko ubikoze uyu munsi n'ejo bikaguhira, ariko buri gihe cyose abantu babonye ubwiza bwa demokarasi ntabwo igitsindwa. Ntabwo nari ntegereje yuko mbona ikintu gishya cyane cy'urubanza rwibuzane. Urukiko rw'icyari kunangaza no kurukiko rw'ikirenga rwagaragaza ubwigenge mu guca runo rubanze cyane cyane rureba impamvu z'igihugu zikomeye.
Yewe rwose ntago njya kure n'ibya abaturage bashaka, kuko uretse ko ari n'abaturage ariko n'amategeko niko abivuga yuko abanyagihugu bafite uburenganzira bwo gutora itegeko nshinga bakanirihindura igihe bishaki. So yewe ndumva yuko no burenganzira bw'abanyagihugu byo banzuye yuko igomba guhinduka nkuko ari bo barishizeho, nti bagomba kuri hindura uko bashatse. Ku bwanjye ndabona ntangaruka byatera, kuko demokarasi en fait demokarasi ni iki? Demokarasi se si burenganzira bw'abanyagihugu? Jyewe nshingira yuko abanyagihugu igihe icyo ari cyo cyose bafite uburenganzira. Green Party ifite ibitekerezo byayo n'ibyitekereza en fait, ariko tureba rubanda nyamwinshi byo idecide. So ndumva nta kibazo pe, nta kibazo. Mu gihe haramuka nabaye n'ikibazo, abo banyagihugu bifuza ko bimera gucyo bihinduka bari responsable yabyo.
Ngiye ku rumbyakiriye, urumva barabareze mu ruhande rwabo. Aho twebwe abaturage dufite ukuntu twabonaga ko byose dufite icyo turaga ku mubyeyi. Afite yatuvanye, afite yatugishije. Birabindi rero ngo batsinzwe nta gitangaza kirimo. Kuko nta shingiro bafite.
Kujya mu mategeko bagakoresha amategeko bakaba babashije kujya mu rukiko bakaba batsindwa, ntekereza yuko icyo ni icyemezo cy'urukiko, ariko nanone kirekana habayeho ubundi uburenganzira wenda bakaba bajurira wenda bakajya mu rundi rukiko rw'ikirenga, ariko ibyo ntekereza ko ari urw'ikirenga n'ubundi rwaciye rwafashe icyemezo kuri urwo rubanza. Nge nta kindi nakongeraho, gusa nanjye impamanya n'icyemezo leta yafashe cyangwa se urwo rukiko rw'ikirenga rwafashe, kuko byose abari muri iyo board nimba nayita board cyangwa se iyo panel wenda yafata ibyemezo y'urukiko, n'abantu basobanukiwe amategeko kandi nabo ni Abanyarwanda.
Ariko urumva urukiko uko ubutabera bukora, ntabwo ubutabera bugendera ku bwinshi bw'abaturage. Ubutabera bukurikiza rationale, bukurikiza amategeko kabone naho abaturage benshi iryo tegeko n'imyumvire y'amategeko baba batayumva. Ariko ubutabera burahagarara bugashinga inayi, bugashinga inkoni, bukavuga buti ukuri nuko. Ubutabera nibwo buyobora abaturage, abaturage sibo bayobora ubutabera. Noneho cross ivuga ibintu bya tamuri miti, iyo cross iragaragara biranditse yuko na mpamvu nimwe iyo ariyo yose yatuma Perezida wa Repubulika arenza manda ebyiri. Ibyo rero birahari mu mategeko, kuba bitarimo kumvikana hano bakavuga ngo abaturage benshi ngo nibo babishaka ni teatre mu butabera, ntabwo ariko ubutabera bukora.
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi, nta mvo za politike ziri nyuma y'irukanwa ry'abanyarwanda bane bahora baba mu ntara ya Kayanza, bivugwa na buramatari w'iyo ntara Anise Nayizeye amenyesha ko igipolisi kigiye kubandanya kirondera abantu badakwije byangombwa. Buramatari Anise Nayizeye yavuganye na Evariste Nzikobanyanka.
Hariho ikibazo cyabaye mu ntara, ni ikibazo cy'abantu usanga baba mu ntara badafite ibyangombwa bikwiye. Igipolisi kiriko kiracungira umutekano cyarashitse, urabona abantu bane b'abanyarwanda basanga nta byangombwa bafite byo kuba mu ntara ndetse no mu Burundi. Hanyuma bacaga basaba yuko bakwisuganya bagaca bagenda mu gihugu cyabo bakadana ibyo byangombwa byatuma bashobora kuba ngaha mu Kayanza cyangwa no mu Burundi hariho hose. Hanyuma nta zindi ngorane, gusa twe twatangajwe n'uko byaciye bitanga isura umenga imeze ukuntu. Biravugwa cyane, amaradiyo abivuga cyane, kubera ko mbere batatohoje inkuru nta ngorane rero zihari.
Umuntu yumvise ko hirukanwe abanyarwanda bane, umuntu yavuga yuko ari abo bonyine b'abanyamahanga badafite ibyangombwa bibaha uburenganzira bwo kuba ngaha.
Iyo ntibandirukanwe, twabasabye ko bagenda basubira mu gihugu cyabo kugira ngo barondere ibyangombwa bongere bagaruke. Kuko iyo akwiye kwirukana ntibogaruka, n'uko bagarutse bazo kubirukana. hanyuma rero ati babarabonye n'adafite byangombwa yase babonye ne nani gipolisi ku munsi cyamaze kirahura nibazo mwe n'itwana adafite byangombwa babanyarwanda babakongomani babanabandi banyamahanga ava ni buraya wabonye adafite byangombwa umusaba ko birondera hanyuma kugira ngo ashobore kuba mu Burundi biciye amategeko
bisigura yuko rero mugiye kubanira mu rondera abo bantu baba ngaha badafite byangombwa
twe tugiye tubandaye mu ntumbero yo gucungira umutekano w'abenegihugu tuzobandanya turaba yuko abantu baba ngaha mu ntara muvye kuri bahaba bisunze amategeko nta muntu umwe ashobora guhohoterwa ubuzobona yuko ariko ararenganwa zotwegera turabe ingorane yo bafite tuze tumutunganirize
uramatari w'intara ya Kayanza muri kino gihe biravugwa ko imigenderanire atari myiza cyane hagati y'Uburundi n'u Rwanda mbega abanyagihugu mu Kayanza no munsi baraje mu Rwanda baciye ku mupaka mbega y'ubutare barinjira ngaha ku mupaka bakarema amasoko
intara ya Kayanza ihana urube n'u Rwanda kuri komine ya Kabarore abo muri komine ya Kabarore barahabara imisoko mu Rwanda nawo muri district ntayo nibuka neza mugo iyo bahano rubibe nabo nyine baraza ikabarore bakarema isoko hanyuma mugo naho nyine mu Rwanda birashika tukumva ko badufatiye abantu mugo nanyine usanga abantu rimwe badafite ibyangombwa bikwiye ariko mu stanteri wa Kabarore aho ravugana na mayor wa district ijya bahano rubibe hanyuma muri zo ngwana zigahera turetse ko hariho umuntu umwe canke babiri bafungiwe hari yatwumvise mugo nabo nyine ibintu byabo biriko birakurikiranwa batuye ko biri mu butungane no kurindira ubutungane bagakora rero naye handi hoho imigenderanire twe tubona ihari tubona ihari naho hoho hari cuka kibi muri rusange abanyagihugu baragenderanira twe ibiraya biraza byo mu Rwanda natwe ibidaraze byo mu Burundi biraje bakamu Rwanda atacaho hinduka no munsi canke hirya yeje kwa twumvise ko hoho hariho ikibazo cashikiye uwo baserukira u Rwanda mu Burundi zo tuma kumbere habi bindi nayo gushika inosaha cewe novuga yuko ibintu ari ibintu bisanzwe naho hari bivugwa byinshi
abaca bafata ibyo byo kukurungika mu bihugu byaba badafise ibipapuro ya uburenganzira bwo kuba ngaha abaca bafite ibya politike
mwabwi iki twe twabwira yuko ata bya politike birimo nta bya politike birimo kuko iraba harimo bya politike ntivyo bavyabaye mu Kayanza gusa cyaba byabaye no mu zindi ntara mu Ngozi Cibitoke Kirundo Muyinga ibi byavuzwe by'abantu bane nakazi kasanzwe ka misi yose y'igipolisi kuraba abantu baba mu gihugu batakwije ibyangombwa umuntu ashaka kubisha mu bya politike rero nibaza ko azindi nyungu bari karakurikirana
uramatari w'intara Kayanza turabashimiye kuri kano kanya mwaduhaye
ko murakoze
tukiri mu Burundi kandi nta munyarwanda yaraye yinjiye mu Burundi kuri uyu munsi wa kane aciye ku mupaka bita Kanyaru o ku biro vya douane ku ruhande rw'u Burundi babwiye umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika ko nabo batari bamenye igituma abanyarwanda batariko barajabuka umupaka binjira mu Burundi umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanka yageze kuri Kanyaru o atubwira ingene vyari vyifashe
Kuva mu gitondo cyo kuri uno wa kane nta munyarwanda yinjiye mu Burundi aciye kuri poste ya Duhane ya Kanyaruho amakuru twahawe na bamwe bari mu mabisi ya Memento canke Volcano batubwiye ko abanyarwanda bari kumwe batemerewe kurengana poste ya Duhane y'u Rwanda kumva batamenye kwibarabara rya Kayanza Kanyaruho aho bita Murima hari bariyeri y'abapolisi benshi imodoka zunguruza abantu zo mu bwoko butandukanye eka n'amapikipiki zose zahagarikwa abari muri zo bategekwa kururuka bagasakwa bakanerekana ibibaranga twahavuye twishikira kuri Kanyaruho dusanga koko nta munyarwanda numwe yinjira mu Burundi ariko baba abanyarwanda canke abarundi bava mu Burundi baje mu Rwanda barengana atankomanzi twagerageje gusaba uruhusha kugira dushike kuri poste ya Duhane y'u Rwanda tumenye impamvu abanyarwanda batari ko barinjira mu Burundi bikaba bitadukundiye ku Kanyaruho hibonekeje abapolisi b'u Burundi batari bake byaboneka ko bari baje kuraba ibyabaye byaboneka kandi ko urujya n'uruza rutari rushemeye abahisumamwo twayaze batumenyesheje ko ibyabaye byatumye ataco bihereza uyu n'umwe mu bahora bapakurira imizigo twasanze ariko asama insazi
twebwe ni wacu dutunzwe n'utuvuga udutore utwumyumbati icyo cyo cyose tukagikora mu Rwanda
n'abanyarwanda bakinjira ngahano bonyine bagasaba
abanyarwanda bakinjira nka jewe ndi mukara n'ungaho Kanyaru ikintu usaba nuko n'uzendera nk'akazi nkora buri munsi nk'akora natonga umuryango
abafise amazi y'uburiro nabo nyene bavuze ko ibyabaye byatumye ibifungurwa byabo bidasohoka bagasaba ko berwa n'ico kibazo bo gitorera umuti uyu n'umwe mu bafise amarestora kuri Kanyaruho yatumyesheje ko yatakaje
baraza bakajya ariko n'ubu kuva mu gitondo nta kiraboneka nibotwa ratubona rabakire no nubona numwe tubona hari dushaka batwugurira mu paka twikorere nkuko nyewe twadusanzwe dukora batureke twirondere ubuzima ntako
eka nababeshejweho no gusega bababajwe nuko abanyarwanda batinjiye mu Burundi kuri no wa kane nkuko byahora iyi n'impumyi twayaze ivuga ko nayo nyene byayibabaje kubona gushika isazi 5 ku mutanga atacu yari bwaronke mutama ndabona wewe ntubona ariko uratse amatwi yo kumva mbega uno munsi ngaha gukanya ngo habaye iki
uwo munsi twe twumvise yuko atabanyarwanda bashikino babasubiza inyuma ko yaduteye ubwoba none ko nanjye nahora nisegerana hano mu ibarabara nabo baca ngaha bakansigira na 200 no kuva mu gitondo sindana samura kandi nahora nkunda kugera ubunana ari
mu bikorwa byakozwe n'igipolisi byo kuraba urujya n'uruzo ku ibarabara rya Kayanza Kanyaruho hafashwe abantu babiri komiseri arongoye igipolisi mu ntara Kayanza Emmanuel Damiano Nizigimana yatumenyesheje ko hafashwe umwigeme w'umunyarwandakazi afite karangamuntu y'u Burundi n'umwe muri babagabo bane b'abanyarwanda bahora baba mu Kayanza bahawe amasaha 48 ngo babe bavuye ku butaka bw'u Burundi kubera ko badakwije byangombwa byo kuhaba kuri Kanyaruho Evariste Nziko banya nka ijwi rya Amerika.
Iyi ni programme ya radio yacu tubashikiriza imisi yose kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu ku radio ijwi rya Amerika mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi naho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Aloise Bigirimana atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru. Aloise
ndagushimiye Oriane amakuru incamake y'amakuru ya makuru twabashikirije naya a Bernardino Leon aserukira ishiramwe mpuzamakungu ONU aho yari muri Maroc ku munsi wa gatanu yamenyeshe ko leta y'ubumwe igiye gushingwa mu gihugu cya Libya. Fayez Sarraj ari mu nama nshingamateka ifite icyicaro ku mugwa mukuru Tripoli niwe yoba ministre wa mbere agacagira ibyegera bitatu abaministre batandatu nabo bakagira akanama ka leta. Muri Sudani yo mu manuko inyuma y'indwi zitandatu ziheze leta n'abayirwanya bumvikanye ku masezerano y'amahoro iyo migwi yose iguma yemerana ubu ko ikiyemera ayo masezerano uko ibintu ariko byifashe ubu nuko imigwi yose yahagaritse ibikorwa bya gisirikare ariko ugumitana ku mwikomo mwishirwa mu ngiro ry'ayo masezerano. Abakenguza amateka bo mu mugambwe b'abademokrata aho ni muri Leta Zunze z'Amerika bariko barategura itegeko ryo hindura rihasanzwe mu bijanye no kugura no gucuruza ingoho. Mu iganuro rahaye amenyesha makuru ku munsi wa kabiri urongoye umurwe washinga amateka mu mugambwe w'abademokrate yavuze ko bategezwa guhagarika uburyo abantu bagura ibirwanisho baciye ku buryo bw'ingorokana mumenye kandi bagasesangura bikwiye kahise kabazigura. Ibisasu 4 byaratewe ku munsi wa gatanu n'Abarusiya birahushinzira bigwa muri Iran. Ibyo bisasu byari birashwe bivuye ku bwato bw'Abarusiya buri mu mwibahari Caspienne birashwe abagwanyi b'umurwe Islamic States.
Njuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma n'abadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye uwo yari Fatuma Kalala Limasi kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi ku mugoroba naho nyene saa 10, saa 11, saa 12 na saa moya n'igice turabashikiriza ibindi biganiro n'amakuru ari ku radio ijwi rya Amerika. Mukurindira mugira umunsi mwiza. Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Unaho n'umwanya wo kwashikiriza ikiganiro giha ijambo abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika muri sanga mu Burundi ubwicanyi burabandanya kandi busa n'ubriko urafata indi ntumbero usanga haterwa amagrenade kugira ngo ahitane ubuzima bw'abantu benshi bashobotse muri kiye kandi haratangazwa makuru imivyimba iguma itorwa hirya no hino kenshi na kenshi abanyagihugu baba mu makaritie yo mizimba itogwamwo bavuga kwabo bantu bashobora kuba bicirwa handi bakazanwa muri ayo makaritie ubwo bwicanyi rero burateye amakenga abarundi bose kandi burateye amakenga n'abantu bose bakunda Burundi mbega inyifato nk'iyo yoba iva kuki imigambi yo kumara bene wabo babarundi iva kuki mbega abantu bose bari kurakora ubwo bwicanyi bari bo bose ku mpande zose barakunda igihugu cabo barafise ababatuma ubwicanyi ubandanya hari abantu rero canke imirwi ibukuramwo inyungu kuri ibibazo byose twatumiye abashingantahe batatu turi kumwe na Professor Adolphe Sururu mwiriwe neza Adolphe murakomeye
yego turakomeye buhoro buhoro
turi kumwe kandi na Professor Charles Nditije mwiriwe Professor Charles murakomeye turi kumwe kandi na ambassadeur Edouard Bizimana ambassadeur mwiriwe neza
mwiriwe neza
murakomeye namwe
yego n'amahoro
imbere yuko tuja ku kibazo cya mbere nashaka nibutse abanywanyi b'iradiyo ijwi rya Amerika bifuza gushikiriza ivyiyumviro vyabo ko bashaka kudutelefona ku nimero ya WhatsApp iyo nimero ni 202 4419 9931 dutangure kuri we Professeur Adolphe Sururu mutubwire mbega nyifato eka ubwicanyi bufise intumbero shasha mu Burundi mwebwe ubu mubona gute
yego urakoze kumba dico kibazo urumva umuntu abiraje ni ibintu biteye ubwoba kandi biteye isoni ubwicanyi butandukanye aho abantu misi yose hama hatogwa bahwereye wama wumva mu makaritsiye amwamwe imigumuko abantu birirwa bariruka abantu birirwa barasakwa abantu birirwa barahwera inkoho zirirwa ziraturagurika uca usanga ibyo bintu biteye ubwoba ukadusanga amahoro aratosekaye abantu imitima iravuye mu kibanza ugasanga abantu n'imirimo ntibayikora batekanye ugasanga turiko turasubira inyuma birababaje birababaje kandi birateye n'ubwoba mugabo tuguma twibaza yuko kumbure bizotinda bigatorerwa inyishu twibaze yuko byose bizotinda bikaja mu buryo ariko uko ibintu bimeze ubu urabona yuko haba mu miryango haba mu by'intwaro haba nyene mu migenderanire y'abantu cyane cyane muri aha mu gisagara usanga atari neza ibyo navyo urazi yuko kandi twese turi bene gihugu usanga nk'ibyo bidaheza ngo bitume iterambere bidatera ituze
Adolphe mwavuze ko ubwo bwicanyi bufite intumbero nshasha ku bwanyu biterwa n'iki ibiri mu mitwe y'abo bantu ku mpande zose bakora ubwo bwicanyi n'ibi
bifata ku buryo ubwicanyi bwamye butera ubwoba kandi bwamye bufise intumbero mbi ikibi nuko ubunye usanga abantu nyene bahanganye ubona yuko bose bashaka kugiranira nabi babajejwe umutekano ukabona yuko bafise intumbero yo guhasha atari uguhanura abandi nabo ukabona uti kumwiheburo hari aho umuntu yita kuko yari abuze yakira n'ayamira ibyo bigaca bituma rero ibintu bica bitera ubwoba na rwose ibyo rero bigaca bituma abantu bagira ubwoba kandi bigaca bituma n'urwango ku buryo burebure urazi yuko iyo habaye ubwicanyi budafise insiguro n'ejo bundi muri izo mu ntambara nk'izo cyangwa mu bintu nk'ibyo ntawatsinze ntawatsinzwe utera imbuto mbi zotuma uvuga muri kazoza ati mu gihe iki n'iki n'iki nariciwe ikintu nk'iki mu gihe nk'iki nariciwe mu mutima iwawe ukazokwama utsibuka
ibyiza
yuko ibintu byoja mu buryo
reka tubaze na ambasaderi Edouard Bizimana naho muri kure murumva ubwicanyi buri mu Burundi eka ufise intumbero nshasha hariho ubwicanyi bwo gutera amagrenade hariho iziga bitorwa hirya no hino ivyo bintu muvyakira gute mwebwe
yego nk'abandi barundi twese ivyo bintu biratera ubwoba birababaje cyane cyane yutazi ababikora kenshi turumva ngo na makaratiye yagumutse yagize gute mugabo bitwa bwo akora abanya gihugu bose abo bantu bose rero babikora nibaza ko mu bisanzwe nibaza ko babafise igituma kandi ico gituma naco no kugira ngo bumvishe yuko abantu bose muri yo muri ayo makaratiye bashigikiye ibyo bakora ariko nibaza ko ari nko kubafata nka kubashira nko mu mutego kugira ngo bibafashe gukora ibyo bakora binyegeje batazi uwabikoze ivyo navyo rero abona bica bigira ingaruka mbi ku babo baba ngaho bose kuko iyo umupolisi agiye ku kazi kiyo kamisi yose bakamutera ku grenade atamenye yivuye abari ngaho munako gace bose bategezwa ku nibo bategezwa guca bafasha kugira batore uwo mugizi wa nabi iyo batafashije rero nabo ingaruka zibagarukako urumva ico ni kibazo nibaza ko nabanyagihugu bakwiye kwicarira bakavuga bati aba bantu baza gukorera ibibi hano ko numva batabazi batamenya babikoze amazina yabo batabamenya bakagira bimwe by'inyabutatu byo gushigikira umutekano uwo batazi bakamubaza ikimugenza hanyuma aruje gukora ikibi ahubwo bakamushikiriza abacunze umutekano hanyuma kugira ngo ntihagire n'abandi bamererwa nabi kubera ibyo yakoze
igome professeur Charles Nditije huko rwike kugira ngo abantu atakibi bakoze haba mu makaritie hategwamo amagrenade kugira ngo abantu atakibi bakoze ntibagwe mu mporero kugira ngo abantu bakoze ikibi ari bo bahanwa ibintu mubona mvyo korwa nibi
murakoze bwa mbere nagomba ifatanye n'imiryango irigirabura ku munsi tubaho ni kuko isange umubabaro kuko abasa bari bose n'abarundi nkanya gusana mu cyaro kuri twebwe n'urundi nabuhekuwe icyo kibazo cyawe rero ni umujyi wo kwishyura kuko ushobora kuvuga ngo huko guke utabanje kudoma ku rutoki ubwo bicanyi iyo bumva n'icyo buganije kuri jewe nibaza yuko ibiri ku biraba umuntu mbere yo bisa n'uko umengo niho nyabwoko yakogwa bifatye ku byiyumviro bya politiki no ku bwoko n'umugambi si umugambi mushasha kumure igishasha ni uko umengo wisekeza ibyo kwica abanje gutuma batungura mbwa n'umugambi washinzwe kera wapanzwe kera na CNDD-FDD na Nkurunziza wo kwizihiza wo gufunga gutoteza no kwica wese atavuga rumwe na leta kiretse yemeye umuja wabo nkuko musenyeri nta mwana yari
murashikirije ibibazo bihambaye cyane rwose ibirego bihambaye mushya na Charles icyo kibazo turakigaruka ko ariko nashaka tubanze duhe ijambo abanywanyi bi radio ijwi ry'Amerika turi kumwe na Gaspard Minani mwiriwe neza
mwiriwe
murafite icyumviro ikibazo
nashaka umanze mundamukirize abo batumire muhatumiye
barakumva
ego kuba ibyo bintu biri ko biraba mu gihugu cyacu cy'u Burundi murabona yuko abanyagihugu nabo nyene barushe kubereye ibi bintu byirirwa biraba gushika yaho umuntu ashobora kwigururira ko grenade akica kubera abona ati napfa canke nareka bategeza kunyica ziza ikintu nyamukuru jewe mbona nuko boraba icyo kintu cyose cyaba cyaratumye ibyo bintu bibahama bakacica rero kugira ngo bagitorere umuti kubera ko ibyo bitabaye nizere yuko bitazokwigira bihagarara icyo nosaba leta imbere ya byose nuko yoja hamwe nabo batavuga rumwe ntibone ko ari abansi kugira ngo barabe icyo bokora kugira ngo abanyagihugu babe mu gihugu mahoro ikimbyo cyane nashikiriza ni nk'icyo murakoze
mushya na he Gaspard Minani ashikije ikibazo gihambaye cyane rwose ikibazo cyo kwicarira ikintu cyo bacarateye uyu mudugara mu Burundi aho akavuga ku biganiro akavuga ko abarundi bakwiye kuja hamwe tu garutse kubashaka nta turi kumwe ngaha ambassadeur Edouard Bizimana nashaka mu gice mu buze cyane cyane kubishikirijwe na Gaspard Minani hamwe n'ibintu byashikirijwe na professeur Charles Nditire avuga ko hari ihonyabwoko ubwicanyi buhari bumeze nk'ihonyabwoko
ibyo mushinga nta Charles Nditire avuze je ntacyo bivuga ko kinini kuko numva umenga ntibigira aho bifatiye bon nibaza ko ari umunya politike n'uburyo bwo kumvisha abantu yuko bagomba kuronka ibyicaro batahawe n'amatora kuko nibaza yuko ibyo ataho bifatiye ni n'inkuru ririmbo abantu bamenyereye kuza baravuga twarabibonye mu bindi bihugu ahumenga iryo jambo ho nyabwoko ryabaye nk'ikawa yumye niko no bivuga mu Faransa bavuga ngo café de commerce nibaza ko ibyo bintu atabifatiye ahubwo imvugo nk'izo nizo kugwanya cyane kuko zisuka zituma abantu bacanamwo baryana gusumba ni nk'ugusuka essence ku mucanwa n'ukuri iyo mvugo ntihomoriza hanyuma ibyo by'ibiganiro naje nibaza ko ariyo nzira ishika kuko twarabonye yuko abantu bamara imyaka n'imyaka bariko baragwana mugabo amaherezo akabukwicara hamwe bagatorera inyishu hamwe mugabo rero sinzi yuko wumva umuntu avuga nk'ibyo nk'ubwo cyane nditije avuga ibintu nk'ibyo yuko ejo bamuhamagaye bati ngo twicare hamwe tuganire yo hava yitaba ibyo biganiro nico kibazo kiharengira ngo urabona kuba abantu bose umenga ahubwo aho kwegerana batera ahubwo bigira kure na kure donc ugasanga aho guhuza ahubwo usanga espace yabo
umenga
bohurira
Professor Adolphe Sururu ibiganiro nkuko umushyanahe Gaspard Minana bivuze nibyaremewe abarundi nka bose baravuga ko ibyo biganiro bikwiye kuba hari ikintu mubona cyokorwa kugira ngo mukurinda ko ibyo biganiro bitangure kugira ngo ibyo biganiro bitangure hari ikintu ubona cyakorwa kugira ngo ubwo bwicanyi bube burahagaze
yego icyumviro cy'ibyo biganiro naje igihe na cyumba numvise bashyizeho n'umugwi byaranegereje kandi biranegereje numvise n'uwo muntu abishyize imbere uwo mu ambasaderi nibaza yuko n'ubundi ibiganiro ari ngombwa kuko nk'uko n'abandi batumire babivuze nanditize yabivuze ati abapfa bose ni bene Burundi turi bene mugabo umwe ibyo biganiro birakenewe mugabo urumva icyo uko nibaza icyo shigwa imbere cyane cyane imbere y'uko ibyo biganiro bigira ni uko umwijero ubanza ukagaruka hagati ya bene gihugu hagatangwa ibintu byerekana koko yuko abo batari mu gihugu cyane abandi batoba bavuga rumwe na leta hoba ibintu byemeza bishyigikiwe n'abana bariya byemeza yuko uwuje mu biganiro cyangwa uwo byifuza kubijyamwo naho yoba afite kahise katajyanye n'ibyiyumviro kumbure by'intwaro cyangwa n'abana bariya hoba hariho ibintu byerekana yuko atacyo yoba yogigwa hanyuma bikikarirwa baserura akari ku mutima kandi umwe wese akaza afite icyiyumvira ati nshaka yuko abene Burundi bose baba mu mahoro tugashikira mu iterambere kuko mwe naho haba ku butegetsi ubutegetsi ubugumye ko ushigikiwe n'ingufu ni hahandi na wa wundi ataba afite ingufu ubunyi bukeye arondera ingufu nawe ngo gukureho cyanke na wa bufate tukaba dusubira inyuma ibiganiro bose bashaka yuko abantu baba mu mutekano basoneranira naho bataba batanga ibiganiro kandi bose bakumva bakiyumvamo igihugu yuko ari cyabo kandi bose bagikunda bishoboka yuko umwe bamwe bubaka abandi basambura mugabe ibyo byose imbere ya byose nuko umutekano kuri bose bubandukaza imitima igasubira mu kibanza abantu bose bakerekana yuko babwira bafise impuhwe batewe ubwoba n'aba bantu bahwera n'aya maraso aseseka n'ubu butunzi bw'igihugu buguma bwononekara ku kubera ibisamburwa hanyuma mwene aho bose bamaze kumva yuko bashaka ineza ku gihugu bagaheza bakumvikana ingene ibintu byoja mu ngiro
muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'umwizero ubugaruka mu Burundi icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose tubibutse inshuti mwese komunika murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamira nyira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe n'undi munywanyi w'iradio ijwi rya Amerika Mustafa Mugisha mwiriwe neza
mwiriwe
murakomeye murafite ikibazo murafite icyumviro
ko narefe icyumviro
duga ku ijambo
kuri ibi biriko biravugwa mu Burundi bivanye n'uko umenga hari igice kinini cy'urwaruka umenga caribagewe na leta mu gihugu cy'Uburundi tukaba dufite urwaruka rwinshi twavuye mu migwirwana itandukanye gushika naho ubu bakenye birenze urugero kumva tukubura akazi hari abahitamo kuyiheba kuko babona kumengo nta kazoza nta kuntu bo kwama bavyukira mu marigara mu makaretse wabure ibibi bahigera kuko naho batabaza naho bo batabaza yo leta menga ntibumva
Dikatu baze ego dikatu baze Charles Nditije tumbe icavuga ku cimviro ushikirije imirwi urwaruka ruri mu mirwi itandukanye gwigeze ku ja mu mirwi itwaje ibigwanisho nkuko umushyana Mustafa bivuze rubura kazi imigambi yikurondera kazi gwaruka ikaba itaboneka cyane gose ico si kibazo mu bindi bibazo bihambaye cyane gose byo babituma no umutekano udurumbanywa
cyane baza kwivyo bari kugorane baje mu kiganiro ligare ntango vyanga mugabo kugirana no muntu yemera kubanza kubaho ntitsogahira kirivyiga kuko ari umugambi wo kumara abantu niko mu kwiri byose n'inambo y'ubutegetsi n'amarongo adakuru mu butegetsi kwigikira ku butegetsi bwa Petro Nkurunziza mu mugambi w'ubuganzo wiwe ni bari kazi mu ambasaderi cyangwa ni yamvugo y'agashinyaguro yamibaranga kuko abari kubatungira yaza kumva yuko uvuga ushibutu ariwe kuko ngo kuvuga yuko umugambi wa Safisha wabaye muri Bujumbura ari mu mwaka wa 2010 abo bajya muri Bujumbura rare ndega barya bari bakeneye ibanza bicaramo aba rugwaruka muri jano hino rutogwa ari biziga bakiwe ndagirondoka batekewe mu magunira bagatotsa rezi gusambi bafashe mu mashide abo n'abantu bari kubanyereza gutegeka na Petro Nkurunziza abato hirya no hino biziga
Charles Nditije hariho ito amatohozwa hariho amatohozwa amaze gukora abakoze mu bwicanyi bakamenyekana
ngo mu kuyamariya n'amagani mu munsi kingo cha gatatu ka Petro Nkurunziza yaciye agomora ingano ngenera kure kugira ngo katse n'abacogoro wese yamenye kingo cha gatatu n'uri ko birabanza akiri bigamije akayico ngo gwaruka gwarumaje imyaka n'imyaka rutanga akazi ni bare bareke bagumana ku bukire bwa mugandi wa kubujyo kuko ubuzima n'Imana yabubahaye kuri ubukene kati bwo nyefa no byashyize de geste muri niba ikiri ubuzima rero gitondere ibindi bintu ngo tuzaza ni binyiri n'iyi uwo mugambi ukuzibiza ukwica wowe si atagorwa na Petro Nkurunziza kandi uraje ariko uragirwa aba uyu wa mahoro gizi yagize ubwicanyi bwinshi bacu bajya kugenda wowe wamenye kwica utagira ikinya genda aho si makartie amakartie yugarizwa ni jabe ni takura nshitoke
Ibirego mushikirije Charles Nditije n'ibirego bikomeye cyane rwose kandi murazi ko ubwicanyi mu Burundi uri ko bukorwa ku mpande zose reka ariko turafise umunywanyi wa radio Ijwi rya Amerika Olivier Nahimana mwiriwe neza
cyane
urashobora kuja kure y'induru twumva muri radio ushikirize ikibazo cyawe cyane cy'imbere cyawe mu kanya gatoya ihuta
ah mugambere na mbere na bomba kwifadikanya n'imijyango imaze igihe burababo kandi ku mpande zose kandi ibiba mu bisanzwe bizogira ico bitubwiye muri kazoza kahirya yeje hama nkasaba uwo mushinga ntahendikije yuko atobandanya yagiriza abacanke bariya kubera yuko nta matohoza araba twereke kimwe kimwe cyose aho cagiye kirapfa hama nkabaza nditije mbega uyu mwanya arashima aho ibikorwa byoba bigeze mu kuntu biriko biratunganywa kugira habe inkurikizi nziza ku biganiro byiteguriwe nk'uko byashikirijwe na leta mbe bobo niba abatumira bazovyitaba canke ntazovyitaba nk'uko byavuzwe n'abo muri senarede ngo ntibazicara hamwe na Petero Nkurunziza hama baratewe iteka bararonswa ibibanza mu nama nshingamateka uyu munsi hariho abo bari kumwe tuzi bitavye kw'iyi nama iheruka kugurugwa mu biro by'inama nshingamateka bitavye bagenda bakora ibikorwa by'igihugu mbewewe abivuga kwiki mbe harimo urukiza ku Barundi canke bagiye gukora ibidakurikije n'amategeko ko twumva nimba binegura ntangi ngo barafatira abo bashinga amateka bari kumwe mu mugambwe wa Iprona kuburyo abarundi n'amakungu babyumva ko batari muri iyo leta cyanke batemerize byavuye mu matora tama nkarangiza nsaba leta y'u Burundi gufata ikibazo mu minwe cy'umutekano bagakingira abanyagihugu bose ndetse bagatahura nabo batavuga rumwe kuburyo ababi batabaje babakingira kuburyo buboneka ndabashimiye cyane
urakoze reka dutangire ku mushyana Charles Nditije mu kanya gatoyi cyane rwose ushoboye kumuha inyishu mushyana he Olivier mu kanya kari munsi ya munota umwe ku kibazo mu kuyozo bitandukanye ababaje mwebwe muzo kwitaba ivyo biganire mbega
ndambere amatoza ntamatoza twirigira kuko amatoza nari mwakalakanguranye mangwashike kugira kiboneka kuko abatumaye matoza ni batubwicanye.
Allo Moshana Charles deka turagaruka ku mushana hahe Charles Nditije ariko mushana hahe Olivier Nahimana yavuze ikibazo gihambaye cyane rwose ikibazo cy'uko leta yogarukana umutekano ikakingira abarundi bose ambassadeur Edouard Bizimana icyimvire cyashikirijwe n'umushana hahe Olivier mu kivuga kwiki
ego nibaza ko ni icyimvire cyiza hanyuma kandi uwo mutekano bose barawukeneye icyo jewe ntemera nuko baguma bavuga ngo leta niyo igira ivyo vyose bon nibaza ko atari ivyo kuko mu gifaransa bavuga ko hakenerwa babiri kugira ngo bagire amahoro canke bagire ingwano donc mu gifaransa bavuga yuko ça prend deux kugira ngo habe bagire amahoro canke bagire ingwano no kuvuga yuko twese ibyo bintu bituraba ntihagire bamwe ba barira amaboko bavuga bati iki n'ikibazo kiraba leta twereka tuze turonona dutera amagrenade tugire gute leta izo kwimenya n'ukuri iyo ngendo nibaza ko yohagarara kuko twese bakeneye amahoro si leta yo kwisamburira ko hanyuma hari kintu umushinga ntahe ndikije yavuze nagoma ngaruke ko gato hanyuma nze kuvuga ku kindi Mustafa yavuze ibi bintu by'imbonera kure baguma bavuga jewe sindi mbonera kure kandi sindi umuvugizi wazo mugabo nibaza yuko atari izo ziriko zirarasa mu cibitoke mu ngagara mu kumusaga nibaza ko atari izo ziriko ziturikiriza kwa magrenade kuko ivyo bintu no kuri nibaza ko tuba tugomba gukira tugomba kuvuga ukuri hanyuma tukavuga ibintu uko biri yavuze neza cyane cyane umuntu yavuze ikibazo cy'aba cy'urwaruka rutagira akazi icyo ni ikibazo gikomeye gose kitari no mu Burundi gusa kiri hose kuko muravye urwaruka rufise nibo benshi mu gihugu no kwisi uravye barenga 58% la jeunesse no kuvuga rero ko kugira ngo igihugu meme n'isi yose izogende neza no kuvuga ko ibazo by'urwaruka bitegezwa gufatwa nkama bakabigisha bakaronkera ibyo bakora kuko badakoze n'ivyo byibi tubona birirwa kumarigara hari wari yavuze birirwa kumarigara kumarigara rero bahigira ibintu byinshi nk'ibyo urabona umwana yiturikije n'amagrenade nibaza ko atayahawe n'imbonera kure Charles Nditije nibaza ko atavuga ko yahawe n'imbonera kure hanyuma rero nk'ibyo navyo birashobora kuba vyavuye kubera ku bintu byinshi urumva birirwa kumarigara birirwa atacu bakora baca baba ibikoresho
bantu bashobora turabona na professeur Charles yagarutse reka mu shyana he Edouard tumuhe ijambo ishure ibibazo bya bajijwe mu shyana he Olivier Charles telefone yacitse muriko muratanga inyishu mu kanya gatoyi cyane rwose turabaha ijambo
nariko ndavuga yuko amatohoza atwe twemera kuko nta narimo amatohoza rado makuru toki abakoze ubwicanyi bwo ari bwo bwose na cyane cyane ko abatuma ubwicanyi ari bo batuma n'amatohoza agafata inzira bashaka ibikorwa byo kuganira nabyo twebwe kuganira niyo nzira twemera kuko arusha yabyawe n'ibiganiro hagati y'abarundi bose mbwa nuko intumbero ya leta n'umunsi ari kuvuga yuko batavuga rumwe na leta badakundana atazoja muri ibyo biganiro hanyuma yambajije ibyerekeye abagiye muri amashingamateka n'abagiye muri leta twebwe bamwe dusigana iprona twebwe nta matora twagiyemo matora twarayiyamije n'inzego zirimo zavuyemo ntituzemera abagiye rero babiri cyangwa batatu muri iprona barahemutse ntibagiye kumutwe kubatwe kasendi de defite mbere tubuca tubiruka n'umuganga w'adasigana iprona
ego mereka duhe n'ijambo mushyana he sururu Adolphe mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose Adolphe Cumwizero ugaruka mu kanya gatoyi turafite abanywanyi baturindiriye mwavuze ikibazo Cumwizero ugaruka gute Mwizero mu Burundi tubona ko umengo impande zose zisa ni zishamiraniye kandi zishaka gukora ikibi cyose gishobotse
yego urakoze ku mujambo Umwizero sino shobora kumenya ingene ugaruka mugano shobora gutanga ibyiyumviro ubwambere bavuze bati abantu bose baratumiwe mu biganiro ni byiza ko hoba ibintu by'ibyemezo byerekana yuko nk'uwo bayaravuyemo cyangwa ari hanze cyangwa ari mu bindi ajye muri ibyo biganiro hakaba amategeko ashingwa yerekana yuko yokingirwa icyo ni kimwe ikindi cya kabiri abo bashinga ntaye buri cye na ambasaderi bavuze ikintu gihambaye umutekano kuri bose birababaje kubona nk'abantu baja ahantu bakavuga bati turagumutse ego n'inzego zijejwe umutekano turaziyamirije mugabo birababaje nuko kandi abantu bafashwe n'abantu bajejwe umutekano batogwa ibijigi ibyo ibintu bikinegejwe hariho ibintu by'ibyemezo byerekana ukazisanga bishwe nabi kandi waherutse batwawe n'amakamyoneti y'abantu bajejwe umutekano ukazisanga bishwe uku na kuriya ikindi cya gatatu uwo mushinga ntaravuze ati leta n'ukuri ngonyine ntabyoshobora kandi nabyo ibyo ndabyemeza ariko leta niyo ifata iya mbere kuko hari aho niyo bihindutse baheza bakabibaza leta ni byiza yuko abantu bafashwe aho guhera mu munyororo babanza bagacibwa imanza bakagirirwa dosiye hanyuma umuntu yabonye yuko yatwawe n'abatwaye umutekano ntibace bamutora hana hariya icyo n'ukuri barakwiye kugihindura n'ibintu bibabaje rwose ikindi cya gatatu cyogirwa ni uko hagati y'iyo disikuru ayo majambo nyine kane intumbero nziza bashaka dushima leta ibiti irafata bagashyiraho baravuga bati turashyizeho iyo komisiyo baragize ibi n'ibi n'ibi ni byiza yuko no mu majambo avugwa ababa mu migambwe iri ku butegetsi cyangwa itari ku butegetsi bakoresha imvugo iremesha bose igatuma abantu imitima iva mu kibanza nk'iyo bavuze ngo umuntu wese wa nyumba kumi kumuharura abantu kontorora urujya n'uruza ni byiza yuko ibyo bintu bikontororwa mugabo mu ntumbero yo kutagikira ari ntumbero yo kumenya urujya n'uruza mugabo atari kubuza abantu mwidegenjo ikindi nacyo hakajya amategeko hagakorekeza ubutungane abo nabo baravuze icyo cy'ibijyanye n'iby'akazi by'urwaruka ibyo nibyo mugabo urumva hakubura ubuzima n'akazi utumubura akazi gusa mugabo
murashikirije ibyiyumviro bihambaye tuba tugaruka ko umushyirahe Adolphe
Sururu ibyihuta ni ukugaruka ntituze mu bene gihugu tugasangira ubukene dusangiye mugabo ibintu bigakorwa ku mugaragaro kandi
muravuze ibibazo bihambaye cyane rwose Adolphe Sururu
no gukunda igihugu
muravuze ibibazo bihambaye cyane rwose tuba tugaruka ko eka imvugo iremesha amategeko eka n'akazi kubakiri bato
Njuti mukurikira ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530 Radio Ijwi rya Amerika, Radio yanyu.
Turi kumwe n'umunywanyi wa Radio Ijwi rya Amerika, Divine Ishatse. Mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Murafite ikibazo cy'imvugo mu nyarutse ya kanya kariko karatujana?
kibazo nashaka kubaza aho ngaho umuntu bavuze